twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya bose miriwe nshuti bakunze n'ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe ingingo nkuru ziyagize abatwara ibisata by'iperereza mu Burundi di mu Rwanda muri Uganda Tanzania na Republika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nama y'iminsi ine yo kwiga ingene burwaniriza hamwe umwansi ni nama iriko ibera ibujumbura mu Burundi
ibikorwa byo nama bifatanye nibijanye no kujyango mu karere k'ibiyaga binini dushobore kugwaniriza imigwi y'abagizi banabi sanzwe iri mu karere ka Kongo hanyuma tukumvikane yuko tutezwa kwirwanya.
Uyu ni General Major Ildefonse Habarurema atwara urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'ikibazo c'ikena ry'amazi. Amerika yemeza ko igice kinini c'abasirikare bayo bari muri Afghanistan bamaze gutahuka. Mu Rusiya abarenga 73 bahitanywe na virusi ya corona mu kiringo c'amasaha 24 aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya sase mu bihagufi ya maradiyo yanyu kugira ngo ntihabe n'imwe iza kubacika. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika makuru yacu tuyahere mu bya gisirikare. Amerika yemeza ko ingabo zayo nka zose muri Afghanistan zizazamaze gutahuka. Thomas Kamirindi atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Mu itangazo yashyize ahagaragara CENTCOM iyobora ingabo za Amerika zirwanira mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya ivuga ko abasirikare ba Amerika barenga 90% bamaze kuva muri Afghanistan ariko ntisobanura umubare wabo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka bari hagati y'2,500 n'2,350. Hagati aho niko abatalibani bagenda batsinda ingabo z'igihugu cya Afghanistan ku buryo ndetse buteye impungenge cyane abaturanyi. Bityo Turikiya n'Uburusiya bafunze konsula zabo zo mu mujyi wa kane mu bunini Mazar al-Sharif umurwa mukuru w'intara ya Balkh mu majyaruguru ya Afghanistan. Umuvugizi wa guverineri w'intara yatangaje ko abadiplomate babo bose n'imiryango yabo bahavuye bajya i Kabul umurwa mukuru w'igihugu. Yasobanuye kandi ko Irani, Uzbekistani, Tajikistani, Ubuhinde na Pakistani nabo bagabanije ibikorwa byabo bya konsula zabo z'i Mazar al-Sharif. Prezida wa Tajikistani yategetse kandi ku ruhande rwe ko abasirikare b'inkera gutabara 20,000 bajya gutera inkunga ingabo z'igihugu zirinda imbibi bahana na Afghanistan.
Nanayiciye ku masonga nkitangura, Uburusiya bwatangaje ko abagera ku 137 bahitanywe na virusi ya corona mu kiringo c'amasaha 24 Oriane itangishaka nivyaje kutubwira.
Itorokanizo ry'amakuru Reuters ritangaza ko ivyo bitigira ibishasha vy'abitavye Imana mu Burusiya bisigura ko abantu bamaze guhitanwa na coronavirus muri ico gihugu bashika ku 139,316. Reuters itangaza kandi ko abantu bashika ku 23,388 bamenyekanye yuko banduye COVID-19 nk'uko vyemezwa na leta. Ivyo bisigura ko kuva ikiza gitangura bose hamwe abantu barenga 5,500,600 bagwaye iyo ngwara. Itororokanizo ry'amakuru y'Uburusiya TASS rivuga ko umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Mikhail Murashko yavuze ko abantu 185,000 barenga bacandagwa buri munsi mu Burusiya. Kuruno munsi wa kabiri umuvugizi wa leta Dmitry Peskov avuga ko leta yiwe idashigikiye imigambi yo kugara imbibe z'ico gihugu mu buryo bwo kugabanya umuvuduko w'iyandukizanya y'iyo ngwara. ariko ko ibindi bihugu vya ku karere bishobora gufata iyo ngingo mu ntumbero yo kugwanya ico kiza.
Tuve mu Burusiya tuja muri Ethiopia yatanguye kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyaga nkuba ico gihugu kiriko cubaka kuruzi rwanire. Misiri yatangaje ko ibi bibangamiye umutekano n'amahoro mu karere. Thomas Kamirindi aragarutse.
Icyiciro cya mbere cyo kuzuza amazi mu cyuzi cyabaye mu mwaka ushize. Iki ni icyiciro cya kabiri gitangiye. Minisitiri wa Misiri ushinzwe iby'amazi yatangaje ko mugenzi we wa Ethiopia yabimumenyesheje ku mugaragaro ejo kuwa mbere. Mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko yamushubije ko Misiri yamaganiye kure iki gikorwa kandi ko kibangamiye ituze, amahoro n'umutekano by'akarere. Ethiopia ivuga ko ikeneye uru rugomero cyane mu iterambere ryayo no kwihaza ku mashanyarazi. Naho Misiri na Sudani bo bavuga ko uru rugomero ruzagabanya amazi ya Nil abageraho. Nk'amazi Misiri ikoresha mu buzima bwayo bwa buri munsi, 90% yose aturuka kuri Nil. Nil inyura muri Ethiopia mbere yo kugera muri Sudani no muri Misiri. Kugeza ubu imishyikirano yabo yaranereranye nta kirageraho. None inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi izaterana ejo bundi kuwa kane kuri iki kibazo. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Misiri na Sudani bageze i New York kugira ngo nabo bazayikurikirane.
Thomas Kamirindi tubandaniriza ko n'ivyo imikino ya Olympique yegereje i Tokyo ku murwa mukuru w'Ubuyapani. Izo nkino ziriko zegereza muri ico gihugu mu gihe habandanya kuvugwa impungenge zitari nke ku vyerekeye ikiza ca virusi ya corona.
Iyi mikino izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi. Tokyo, umurwa mukuru w'Ubuyapani, watangiye kwakira abashyitsi ibihumbi. Niko n'abandura COVID bagenda biyongera buri munsi. Bamwe mu bashyitsi nabo bashobora kuyijyanayo. Nko ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize, umwe mu bakinnyi ba Uganda basanze yaranduye bakigera ku kibuga cy'indege i Tokyo ahita ashyirwa mu kato. Bagenzi be bandi 8 bo bakomeje urugendo muri bisi bajya aho bagombaga gucumbika mu mujyi wa Osaka mu burengerazuba bw'igihugu nko muri kilometero 500 uvuye i Tokyo. Hashize iminsi basanze undi mukinnyi wa kabiri wa Uganda nawe yarafashwe. Inzego z'ubuvuzi zatangaje ko bombi uko ari babiri banduye virusi ya corona yihinduye yitwa Delta. Byatumye abategetsi barindwi b'umujyi wa Osaka n'abashoferi bose babegereye bashyirwa mu kato. Ikipe yose ya Uganda nayo yagiye mu kato muri hoteli icumbitsemo. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize abakinnyi bakomoka muri Serbia nabo barapimwe basanga umwe muri bo yaranduye. Byatumye ikipe yose ishyirwa mu kato. Icumbitse mu mujyi witwa Nanto uri hagati no hagati mu Buyapani. Guverinoma yatangaje ko hari n'abandi bantu b'abanyamahanga 4 bagiye mu mikino banduye barageze mu Buyapani. Usibye imibare y'abandura ihora izamuka, abikingiza baracyari bake cyane mu Buyapani, ntibageze kuri 14% kugeza ubu. Bityo abaganga n'abashinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo n'ubu baracyasaba guverinoma ko ikwiye kubuza abaturage kujya kureba imikino. Mu ngamba guverinoma y'Ubuyapani yafatiye hamwe na komite olympique mpuzamahanga bemeje ko mu birori byo gufungura imikino hazajyayo abategetsi bake cyane gusa ari aba komite olympique mpuzamahanga ab'Ubuyapani n'ab'ibihugu bizaba byarohereje abakinnyi. Imikino nimara gutangira abaturage bake cyane nabo nibo bazemererwa kujya kuyireba. Nta na hamwe muri stade bazarenza 10,000 nk'uko abategura imikino babitangaje. Ariko Minisitiri w'Intebe Yoshuhide Suga yatangaje ko bibaye ngombwa n'imikino ishobora kuzaba nta muturage n'umwe wemerewe kujya kuyireba.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi kuva kuri no wa kabiri hari kwarabera inama igira kane ihuza abatwara ibisata vyiperereza n'umutekano mu Burundi mu Rwanda Uganda Tanzania na Republika ya Demokrasia ya Kongo intumbero no kurabira hamwe ingenzi zo nzego zo gwaniriza hamwe umwansi na cane cane imirwi yitwaje birwanisho itembera ku mipaka y'ivyo bihugu ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Desire Hatungimana
mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho aba bategetsi bahuriye kugira bahanahana ivyumviro kubijanye n'ingene botuza imigwi ihungabanya umutekano General Major Idefonse Barurema arongo iperereza mu Burundi amenyesha ko bumvikanye n'abagenziwe ukuntu bagiye gutuza iyo migwi bakoreye hamwe biyumvira ko mu myaka ibiri atamuguzo bukirangwa mu karere
ibikorwa byo nama rero bifatanye n'ibijanye no kujyango mu karere kibiyaga binini dushobore kugwaniriza imigwi y'abagizi banabi sanswe iri mu karere ka Kongo hanyuma turumvikane yuko bitezwa kwigwanya nongoye izo nzego zigendereza n'iperereza mu gisirikare no mu gihugu bashobore kwemeza icyo no kwita nk'urupapuro ngendurwa ko rw'ibikorwa bizokorwa mu kugwanya imigwi n'ibikorwa bizokurikira kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi muri aka karere muri make rero n'ibyo bashoboye gushika ko kwemeza icyo gikorwa gikomeye kizomara imyaka ibiri kugira ngo dushobore gutuza burundu imigwi igende izunguruka muri aka karere.
Uwo mutegetsi arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko iyo migwi inka yose icumbika muri Kongo ikaba yagiye iragwirirana biturutse kuri kahise ka Kongo n'ibihugu bihana imbibe.
Muhaye ingwano zagiye ziraca mu karere haba mu Rwanda haba muri Kongo haba ngahi iwacu mu Burundi ibyo ahanini nizo byatumye kajya karere gacumbikwamo n'imigwi yagiye irahindura amasura iyo migwi rero ibona parikayo aricyo gituma mubona hafashwe ingamba zikomeye z'ukuryango ibihugu byose bishobora gukorana bishigikiwe n'akarere bishigikiwe na community international kugira ngo turebe ukuntu twakwigira hamwe ibibazo byo kugira ngo imigwi ituzwe.
Kugeza uno munsi General Major Defense Barurema arashima aho bagejeje mu kwitegurira gutuza iyo migwi y'inkozi z'ikibi amenyesha ko inguvu bashize hamwe zizotuma abenegihugu b'ivyo bihugu baruhuka kwamana intekera ahubwo bakajya mu bikorwa by'iterambere.
Igikomeye si ukugaya cyangwa gushima ibyo tumaze gukora ahubwo igikomeye ni ibigiye gukorwa. Inguvu twazishyira cyane cyane ku bigiye gukorwa kugira ngo iyo migwi dushobore guhanahana amakuru no gushobora gukorera hamwe kugira ngo dushobore gutuza iyo migwi no kugira ngo abenegihugu mu karere bashobore kuronka amahoro bakore hanyuma noneho ubuzi bushobore kuboneka bagwaruka birukira mu bintu bijanye n'ibyo by'imigwi bashobore kuronka akazi bashobore kubaho bashobore kubona yuko hamwe umutekano maze gukomera muri ibyo bihugu no mu karere n'iterambere zikurikire.
Ngomenya ko iyo nama ihuza abo bajejwe iperereza muri ibyo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini igiri ya kane yaheruka yabereye mu gihugu cya Kongo ku igenekerezo rya gatatu gushika irya gatandatu kwezi kwa gatanu umwaka w'2020. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye mu gisata cy'ubwigenge bwo kumenyesha makuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwisanzure bwo gutangaza amakuru Reporters sans frontières ejo kuwa mbere ryaratangaje abategetsi 37 bo hirya no hino ku isi rivuga ko babangamiye cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru. Muri abo bategetsi harimo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'uw'u Rwanda Paul Kagame. Ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu cyo ku mugabane wa Buraya ari kuri uru rutonde. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yacishije amaso kuri iyo raporo.
Si ubwa mbere uyu muryango ukorera i Paris mu Bufaransa uvuga ko ubutegetsi bwo mu Rwanda butoteza abanyamakuru cyane cyane ababunenga n'abavuga ibitagenda neza. Mu cyegeranyo gishya yasohoye kuri uyu wa mbere, Reporters sans frontières yongeye kuvuga ko abanyamakuru banenga gahunda z'iterambere rya Leta y'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu batotezwa cyangwa bakagirirwa nabi. Iyi raporo ivuga ko abanyamakuru bagera kuri 30 bavuye mu gihugu bahunze kuba bagirirwa nabi, naho abagera kuri 12 bakaba barakatiwe igifungo kirekire. Kuri Perezida Museveni, Reporters sans frontières yavuze ko atuka akanavuma abanyamakuru abita abaswa, abanzi b'igihugu cyangwa bakwirakwiza ibihuha. ivuga ko ibituma inzego zishinzwe umutekano zibiraramo zikabagirira nabi zitaretse kwangiza ibikoresho byabo. Reporter sa frontière ivuga ko abamamaza babuzwa gutanga amatangazo mu binyamakuru bimwe na bimwe mu rwego rwo kubikenesha ngo bive mu nzira. Ijwi rya Amerika yagerageje gushaka urwego rushinzwe kuvugira leta y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ngo bagire icyo bavuga ku byatangajwe n'irishyirahamwe, ariko ntitwashoboye kubabona ku mirongo yabo ya telefone. Gusa leta y'u Rwanda yavuze kenshi ko ibivugwa n'imiryango nk'uyu ntaho bihuriye n'ukuri kubwisanzure bw'itangazamakuru buri mu Rwanda. Ivuga ko uretse kuba haragiye urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ubwarwo, hanavuguruwe itegeko rigenga itangazamakuru hagendewe ku nyungu z'abanyamakuru ubwabo. Ku byerekeye abafatwa n'abafungwa, ivuga ko umunyamakuru wakora icyaha bitamubuza gukurikiranwa nk'undi muturage wese wishe itegeko. Undi ubona iki cyegeranyo nk'ikitabo urugero nyarwo rwo gupimiraho ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu runaka ni Ernest Sagaga, uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru.
Iyo ushaka kureba uko itangazamakuru rimeze, ntabwo reba gusa pozisiyo y'umukuru w'igihugu, ureba muri rusange inzego ziriho mu gihugu, ureba muri rusange ibiteganywa, ureba muri rusange amategeko abari muri icyo gihugu ajyanye n'itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibyo ni byo umuntu yaheraho kugira ngo abone icyo avuga ku byo mumbwiye, ariko ubwanjye kugendera ku mukuru w'igihugu sicyo kimenyetso cyakagombye kuba gifatirwaho mu kuganira ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ku nshuro ya mbere muri icyo cyegeranyo hagaragayemo igihugu cy'u Burayi, nabwo nanone ndasubira kuri icyo cy'umukuru w'igihugu bavuze. Kandi u Burayi ahanini usanga ari bwo ubundi abantu batekerezaga ko hari ubwisanzure bw'itangazamakuru kuruta mu bindi bihugu bya Afurika. Ibyo byaba bivuze ko ahazaza h'itangazamakuru ku isi hari mu bihe bikomeye.
Ahugize neza kumbwira ko n'urwo rugero rw'u Burayi bafashe, kuko niho mperaho mvuga ko icyo cyegeranyo gifite ngirango bwazibazo kurusha ibisubizo cyatanga. Kubera ko dufashe nko mu Burayi, niyo umukuru w'igihugu cyangwa se umukuru wa leta, kuko biratandukana, yaba afite imyitwarire cyangwa se ahagaze ku itangazamakuru, ubwabyo byonyine ntabwo bihagize kugira ngo bibe byadindije itangazamakuru, kuko hari inzego nyinshi cyane mu gihugu ubwacyo, tuvuge cyane ku mugabane w'i Burayi, ariko noneho no ku mugabane wose hari inzego ziriho, inzego zariye amashyirahamwe anyuranye ashyira imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ntabwo nkeka ko nk'uko nabivuze icyo ari ahantu umuntu yahera, iyo bita mu gifaransa base cyangwa basis. Icyo ubwabyo rwose ku giti cyanjye ntabwo mbona ko aricyo cyatanga igishushanyo nyakuri cy'ubwigenge bw'itangazamakuru mu gihugu icyo aricyo cyose.
Ku nshuro ya mbere mu myaka itanu ishize, uru rutonde kandi rwanagaragayeho abagore babiri, Sheikh Hasina, minisitiri w'intebe wa Bangladesh kuva mu mwaka w'2009, na Carrie Lam, umuyobozi mukuru w'akarere k'ubutegetsi ka Hong Kong kuva mu mwaka w'2017. Umunyamabanga mukuru w'umuryango Reporters Sans Frontières, Christophe Deloire, yasabye za leta hirya no hino ku isi kwamagana itotezwa ry'abanyamakuru uyu muryango wavuze ko rikorwa n'abategetsi 37 washyize kuri uru rutonde. Yavuze ko bidakwiriye kwakira ubu buryo bwo gukandamiza abanyamakuru nk'ikintu gikwiriye kumenyerwa.
Muyavugwa mu gisata cya politiki mu gihugu cy'u Burundi, Pancrase Chimaye yahoze ari umuvugizi w'urunani Senare de Rutavuga Rumwe na leta y'icyo gihugu, akaba kandi yarigeze ku mugambwe MST wafuswe n'amategeko y'u Burundi ucatahuka mu icyo gihugu inyuma y'imyaka itari mike yaramaze mu buhungiro. Chimaye avuga ko agiye guteza imbere umugambi w'indero n'inyigisho hamwe no guhangana n'ikibazo cy'ubukene. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Mundikije, yatanguye yemeza amakuru avuga ko buca afata indege imujana i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi.
Urashaka kutubwira amajambo make icyatumye mufata ingingo yo gutahuka mu Burundi muri iki gihe?
Majambo make, iryo shyirahamwe rero rifise imigambi itari mike iterambere, na cyane cyane tuzibanda igisata cy'amashuri n'igisata cy'ingenzi turizwe mu Gifaransa.
Muri ko muvuga ko mutazosubira kugira politike?
Namaze umwaka ata mugambwe ngirimwo, ni ukuvuga ko uyu munsi kuko nabivuga bagenzi banyu muri kinyamakuru iwacu naravugiye cyane mu bintu bya politiki ndabwira cyane abanyapolitiki bageze ko ngenda kuyaga n'ubukene ngenda kuyaga n'amagogwa abarundi bafise turabe yuko muri iryo shyirahamwe boheza tukakaja mu nzira y'iterambere muri ibyo bisata nababwiye cyane cyane igisata kinini
muravuye muri politike mwarahora mu runani senarede utavuga rumwe na leta mwaragiye mugambwe utavuga rumwe na leta MSC murava mu runani murongera murava no muri mugambwe murasha kutubwira ikintu cyatumye mwibaza ko politike yoba atari yo nzira ukwiye kubandanya mufata
ya politike zizokwamaho nta gihugu na kimwe kitagira abanyapolitike cyo bagihugu cyafuwe nta gihugu kitagira abanyapolitike bari ku butegetsi n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi ugabo jewe nkuko nabiguseguriye navuze ni kubwira abanyapolitike canke guma muri bya politike sinuvuga ko ari ibintu byose usanga byera de basanga hari ingorane
tugarutse ku rwo runani senarede mwara mu muvugizi warwo abatari bake baramaze kuruvamwo muri iki gihe gwifashe gute tukavuga ko gwasambutse Burundi
ivyo nibaza ko mubibaza abari muri koko jewe niba mwarakurikiranye neza bahera imyaka ibiri nani ntakurikirana cyane ibikorwa byago nibaza ko inyishu nyiza muyirondera gutwara urunani Dr Jean Minani
muki umuvugizi w'urunani mwavuze amajambo akarishi yavuga ko hakwiye kuba leta ifata kibanza mu Burundi ayo majambo mushiko mubona ko mwiheze mu kuyavuga cyane mwacarishikiye
jewe narinzi ko tuvugana ibijyanye cyane cyane n'iyo shyirahamwe ryo guteza imbere abanyagihugu none ngume ngo musubize uje nakubwiye yuko nabishyize ku ruhande ubundi mu bintu umbajije ati amashuri uzogenda kuyatunganya gute umbajije uti akarusho mugiye kuzana mu gisaza cy'amashuri na kahe icyo kibazo ndakiguhera inyishu ibyo bindi mubibaza cyane cyane abari muri
tugarutse nyine kuko uyu mugambi ufite guca kuteza imbere ibyerekeye indero n'inyigisho ikintu mwibaza ko muzaba muzanye igishasha n'ikihe ko hariho imigambi nk'iyo yoba yaratangujwe n'abandi bantu
igisata c'indero nta muntu yovuga ngo wajishyira hamwe igihe gutora inyishu z'ibibazo byose biri mu gisata c'indero no gufata umwe wese ashobora guhambya icyo gituma imigambi yoba ihari ni myiza umugambi tugiye kuzana nawo nyine uzoza gufasha ariko igikuru ni uko haba abantu benshi haba amashyirahamwe menshi abona neza yuko ikibazo cy'indero mu gihugu cy'u Burundi ari ikibazo abarundi bose bakwiye gukorana kugira ngo bafashe ibyo gitoro umuti twebwe rero ibyo tuzanye bizokubaka ishuri iryo shuri rizokubaka rizoba ishuri ry'akarorero rifise indaro ishuri ry'akarorero ni atashuri rirenza abana 25 ishuri ry'akarorero abarimu bazoba bafise icyubahiro bafise n'agashahara kisuruye kugira ngo bashobore kwitaho abana ni ibintu byinshi rero bishobora kuzozana mugabo simvuze ngo iryo shyirahamwe igiye gutora ikibazo cy'indero mu gihugu cyose ibyo ni leta yonyine ishobora
mwavuze ko hariho abandi muri kumwakorana boba ari abarundi cyangwa harimo amashyirahamwe yo hanze cyangwa harimo n'abanyamahanga
ishyirahamwe rigizo cyane cyane n'abarundi bo muri diaspora ariko abo dusaba imfashanyo wo kuvyumva ni abanyamahanga kuko ni nabo benshi usanga bafise amikoro
mu kurangiza mu shyirantahe pankrase kimpaye hari abanyapolitika bari mu runani senarede bagise amakenga y'ubutavuka mu Burundi naho mwaruvuye mu tubazi ko mwigeze kururamwo mwebwe nta makenga mwigeze mugira y'ubutavuka
iyo haba ari amakenga sinofashe indege
Pankrase Chimpaye murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika kandi turabifurije urugendo rwiza mu gihugu cyane
murakoze cyane
tuvuge imigwi ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwindwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzu z'imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru zewe ye mama agasane mitima ijwi ry'Amerika
ni sabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru twari tubafitiye muri aka kanya tuyasozerere. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Murungwe iri muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu, zugarijwe n'ikibazo c'ikena ry'amazi ryatewe n'uko isoko ryari risanzwe rivamwo ayo mazi ryagabanutse. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo atubwire mu mizi y'iki kibazo.
Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu niho atangiye kwibonekeza ikintu ry'amazi ku marobine, bityo bituma zimwe mu mpunzi zitangira kwifashisha amazi y'ibipompo, izindi nazo zikajya kuva mu mugezi wa Mutambara, mu gihe izindi nazo zijya kuva mu kagezi kanyura mu nkambi. Niyo Kwizerwa Francine ni impunzi yo mu nkambi ya Murungwe aragaruka kuri iki kibazo cy'ubukene bw'amazi kiri muri iyi nkambi.
Ni ukuri imurongo turabuza amazi kumva yuko hari amarobine amwe amwe guhera mu 19 kugera mu 18 kugera mu 15 reka no kugera no mu ya mbere nta mazi turonka kumva yuko amazi yakame. Dusigaye tuvoma aya mazi ari ngaha mu mwonga, abana baragwara bagacibwamwo, n'abamama bakagwara bagacibwamwo, abapapa bakagwara bagacibwamwo, tukayatekesha bakayamesuriramwo. None twebwe n'ukuri ku kibazo dufise cy'amazi, ibipompa bimwe biriko birapfa, dusigaye tuvoma ku gipompa kimwe. Cyo gipompa kimwe turakigwanirako tukagikubitanirako, bamwe bagataha bakomeretse, abandi bagataha n'ibisebe, bamwe bagataha amazi batahanye. N'ukuri murongo turafise ikibazo cy'amazi, mudufashe n'ukuri muzobamukoze.
Irakoze Nadine, nawe ni impunzi yo muri inkambi ya Murungwe, yemeza yuko iki kibazo kibaraje ishinga kuko muri bo harabavoma amazi y'ibiziba.
Ikibazo dufise ni shida y'amazi, kuko ku mazi hari ingorane nyinshi. Bamwe abamama ntitukijya mu mirima guca Kagero, abana twarabakuye ku mashuri kubw'ikibazo cy'amazi. Rero ingorane y'amazi turayifise kuko ubu mu nkambi tuvoma ibiziba, ibiziba birimo inzoka, abana bacu banywa ibiziba, bishitse n'ibyo biziba ugasanga birimo umwavu mwinshi w'umwanda. Ingorane dufise ikibazo cy'amazi, sinzi turamaze nk'ukwezi n'inusu mu marobine nta mazi tubonamo, n'amatangi nta mazi ari karinji.
Kubera ubu bukene bw'amazi buri muri iyi nkambi butuma bamwe mu bana b'abanyeshuri badatunda ku ishuri, kuko bibatwara umwanya munini kugira ngo bajye gushaka amazi hanze y'inkambi cyangwa kubipompa bivana amazi mu kuzimu bike biri mu nkambi.
Kenshi nzasira ku ishuri kubera ikibazo cy'amazi, ndazinduka mu ijoro agenda gutonda kugipompa kubera ku marobine nta mazi amaze imisaza. Ndagupompa gipompa asanga abantu ni benshi, hagera nka uko mvoma njye ku ishuri agasanga amasaha yamaze kugenda nkasiba. Maze gusiba ari uko siba ni kubwe ngo busubire inyuma, ntashobora gusiba gatatu mu iyinga usanga ibintu byo narinzi kuba ndabyibagira. Ni kuraba rero batwongera andi mazi, twongera amabombo kubera abanyeshuri cyane cyane baturusha.
Aheze ukwezi hose ntagenda ku ishuri kubera amazi, hama twagenda kugipompa abantu bagaca baba benshi tukahagwanira tukabura amazi yo hoga tugenda ku ishuri cyangwa tukabura nayo guteka komesa uniforme, hama bagaca bigenda rero umuntu naje ku ishuri.
Bamwe mu bashinzwe amazi muri iyi nkambi batashatse ko tuvuga amazina yabo, bavuga yuko iribura ry'amazi riri muri iyi nkambi ryatewe n'uko hari asanzwe ava mu isoko riri ahitwa Rukongo yagabanutse muri ibi bihe by'iki, bityo bituma amazi yahoraga ajya mu bigega bitanga amazi kuri robine abura. Veda Singapore kugaradijwe ijya Amerika imurongo y'umutara y'Ikibuyepfo.
Akabinunga duce dusozira amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane Ninahazwi, amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na Edi Rwema. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muri ibyo murimo byose.